mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ni Eugenia Mukankusu basuhuza hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, ndabaramukije namwe ndabaha ikaze muri ibiganiro tubafitiye kuri isa.
Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri internete kuri wa eshatu radio yacu voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo voa radio yacu. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo ya short waves, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Mubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu Abanyarwanda bajyaga mu Bugande nk'uko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara.
Uwo ni Olivier, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, havuga ku mubano hagati y'u Rwanda na Uganda.
Incamake y'amakuru tugira tubashikirizayo hirya no hino. Umushikiranganji ajeje imigenderanire w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yatanguye umugambi wo kurondera kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Igifaransa. Umusi kwa gatanu n'umunsi ugiye w'icyenda w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kwa gatanu ku bashinga amateka b'abarepublika bategerezwa guheba utwigoro twabo two kurenganisha integuro y'itegeko rigenga abimukira.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya, mube hafi ya radio yanyu.
Idoni dorero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kwa gatanu ko bashinga amateka b'abarepublika bategerezwa guheba utwigoro twabo two kurenganisha integuro y'itegeko rigenga abimukira gushika inyuma y'amatora yo hagati mu kiringo ciwe ategekanijwe kuba mu kwezi kw'11. Perezida Trump yagirije abademokrate kuba badashigikiye integuro zibiri z'amategeko yerekeye abimukira. Trump yatangaje ko bashinga amateka b'abarepublika bategerezwa guhagarika ukutakaza umwanya wabo ku bibazo bijanye n'abimukira gushika batoye abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka b'abarepublika mu kwezi kw'11 kwimirije. Avuga ko abademokrate bariko bakina imikino kwa ta migambi bafise yo gukora ikintu icyo arijo cyose kigenewe gutorera inyishu ico kibazo kimaze imyaka itari mike. Bitekanijwe ko Perezida Trump aganira ikibazo cerekeye abimukira mu biro vy'iwe uno munsi kwa gatanu n'imiryango inshuti zayo zishwe n'abantu binjiye mu buryo butarekuriye n'amategeko ku butaka bwa Amerika. Abademokrate bafise icyizere ko bazotsindira ibibanza bihagije mu kwezi kw'11 kugira bayobore inama nshinga amateka. Bizeye kandi ko bazotsindira ibindi bibanza mu nama nkenguza amateka, yamara amahigwe y'ukuyobora urwo rwego ntasa n'azokwibonekeza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 20% ku modoka zikorewe mu karere k'umuryango w'ibihugu by'Iburaya zikarungikwa muri Amerika. Ivyo ni mu ntumbero yo kwishyura ku matagisi yashizwe ku bidandazwa bivuye muri Amerika bigana akarere k'Iburaya. Uno munsi kuwa gatanu niwo munsi amatagisi umuryango w'ibihugu by'Iburaya washize ku bidandazwa bivuye muri Amerika yashigwa mu bikorwa. Perezida Trump akoresheje Twitter yavuze ko hamwe aya matagisi atokugwaho vuba bazoshira amatagisi ari ku rugero rw'ibice 20% ku modoka zose z'umuryango w'ibihugu by'Iburaya zije muri Amerika. Perezida Trump ashaka ko izo modoka zikoregwa muri Amerika. Amatagisi mashasha y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yerekeye bidandazwa bivuye muri Amerika vy'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari, harimwo impuzu za jeans, whisky ya bourbon n'amapikipiki ya Harley Davidson. Iningingo ya nyuma y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya ku ngingo ya Perezida Trump yo gutangisha amatagisi kuri acier na aluminium bivuye muri ako karere. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umushikiranganji ajeje imigenderanire w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yatanguye umugambi wo kurondera kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Igifaransa. Azogerageza kurondera amajwi y'ibihugu byo muri Afrika mu nama y'imirije y'umuryango w'ibihugu bya Afrika umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mushiki wabo yatanguye kwiyamamaza amenyesha ko azotangura kurondera gushigikirwa n'umuryango w'ibihugu vya Afrika. Louise mushiki wabo afise imyaka 57 muri iki gihe aza yaragiye mu gihugu cha Cameroon aho yagiye kubonana n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Filemon Yang kuvyereke mugambi wiwe ukwitoza kuyobora ishirahamwe OIF. Bitegekanijwe ko aja mu bindi bihugu vya muri Afrika bigize ishirahamwe OIF mu misi iri imbere. Azoja mu nama y'umuryango w'ibihugu vya Afrika izobera mu gihugu cha Mauritania mu kwezi kw'indwi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yandikiye abakuru b'ibihugu bajejwe n'ikibazo cy'uzoyobora ishirahamwe OIF abasaba gushigikira umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire mu mugambi wiwe wo kurondera kuyobora iryo shirahamwe. Louise mushiki wabo arashigikiwe muri uwo mugambi n'igihugu cy'u Bufaransa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OIF azogenwa mu nama y'iryo shyirahamwe izoba hagati y'itariki 11 n'itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu gihugu cya Armenia. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri ko mukurikirana igikombe c'isi yose kiriko kibera mu Rusiya uyu munsi kuwa gatanu umunsi ugiri w'icenda w'inkino zo mu ntango z'ico gikombe. Mu nkino zo mugwi Brazil yatsinze Costa Rica ibitsindo bibiri ku busa mu mugwi F. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'abakinyi Philippe Coutinho ku munota wa 91 na Neymar ku munota wa 97. Ugo rukino ntirwari rworoheye Brazil na gato kubera Costa Rica yari yazibiye amayira yose abakinyi ba Brazil bagerageza gucamwa kugira bashobore kwinjiza ibitsindo. Mu rukino rwa kabiri rwakwirikiye Nigeria yatsinze Island ibitsindo bibiri ku busa mu mugwi D. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'umukinyi Ahmed Musa akina CSK Moscow mu Burusiya. Mu rukino rugira rutangure mu kanya wa gatatu mu mugwi E ruza guhuza igihugu ca Serbia n'u Swiss.
Radio Ijwi rya Amerika he Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yarakoze mugenzi wacu Fidel Niyonga bakura aya makuru. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere duhereye mu Rwanda. U Rwanda rwatangaje ko nubwo habayeho ibiganiro hagati y'u Rwanda na Uganda bigamije kongera kubanisha ibihugu byombi kugeza ubu uyu mubano ukirimo agatotsi. Byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Hasumta Kaboyi aduha inkuru irambuye.
Hagiye gushira umwaka urenga umubano w'u Rwanda na Uganda udahagaze neza, ibintu byagize ingaruka ku iterambere ibihugu byombi bihuriyeho ndetse n'imibanire yabyo muri rusange. Nyuma yo guterana amagambo ku mpande zombi, igihugu kimwe gishinje ikindi kukivogera, abayobozi banyuranye barahuye bagirana ibiganiro. Perezida wa Repubulika nawe yageze aho ajya mu gihugu cya Uganda ndetse aba bakuru b'ibihugu batangaza ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Muri iki cyumweru Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe ubwo yagezaga impanuro ku ntore z'imbaturabukungu zirimo gutorezwa mu Karere ka Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba yumvikanye asaba abikorera kubaka igihugu cyabo kujya birukira mu gihugu cya Uganda ibyo uyu muyobozi yise guhundahuna.
Urebye akarere dutuyemo nta karere katari keza. Reba Zaire hano Kongo, reba Burundi hano hepfo, wenda Tanzania niduha amahoro, reba Ubugande uko bumeze. Buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza guhunahuna Uganda muhunahuna y'umushaka. Mwakubatse igihugu cyane mwirinda kujya kubitirwa hariya mushaka yiki Uganda ko mwayivuye ko twayivuyemo ko twayibayemo twayihunzemo tugatanga amaraso yacu tukabahora igihugu ko tugifite. Mwakubatse igihugu cyane umugande narwara gripe bati ni umunyarwanda ariko ibyo biba bifite icyo bihatse. Icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye tumeze neza turiho dutera imbere n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego ni ishyari.
Ukurikije imvugo y'uyu muyobozi wakwemeza ko uyu mubano utaraba mwiza ntiyaba yibeshye. Ibi nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Uyu muyobozi yatangaje ko uyu mubano ukirimo agatotsi nubwo hari byinshi byagiye bikorwa ngo ibihugu byombi bibashe kubana neza.
Umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Uganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu banyarwanda bajyaga mu Uganda nkuko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara ndetse hari ikindi kibazo cyavutse nyirango cy'abantu 40 bafatiwe mu paka mu Uganda na Tanzania bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge byaduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi ikibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse burundu
muri iminsi kandi umubano w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nawo ntabwo uhagaze neza ku buryo hari impungenge ko ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa bishobora kutazaha amahirwe mushiki wabo Louise wiyamamariza kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ambasaderi Nduhungire yatangaje ko hari icyizere ko ibi bihugu bizagushyigikira kuko ari umuco w'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe wo gushyigikira umukandida watazwe n'uyu umugabane ikindi kibazo cyagarutsweho muri iki kiganiro ni cy'umunyamerika Theodore Meron umucamanza washyizweho ngo azabashe kurangiza ibibazo byasizwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR uyu mucamanza yakomeje kunengwa na leta y'u Rwanda kuba afata ibyemezo byo gufungura abagize uruhare muri genocide batararangiza ibihano byabo ambasaderi Nduhungirehe avuga ko bagiye gusaba ubufasha ibihugu byose bigahagurukira uyu mucamanza
ikibazo dufite n'ukuntu mbere na mbere umucamanza arekura baruharwa bateguye genocide yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa ndetse niyo bana babaruharwa nibura bakemera icyaha abo arekura ntabwo bemera icyaha ni ikibazo kuri twe ngira ngo amaze kurekura abantu bagera kuri 17 twebwe rero tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza Theodore Meron arimo akora ntibizakomeze kuko kurekura abo bantu nkuko ningize kwivuga ni igitutsi kubarokotse ni no kutubahiriza ubutabera
uyu muyobozi yanavuze ko kugeza ubiperereza rigikomeje ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo muri iki cyumweru ashimangira ko ibyo polisi yatangaje ko abantu bateye muri aka karere baje baturuka muri parike ya Nyungwe ku gice cyegereye u Burundi uyu muyobozi yavuze ko nta yandi makuru mashya araboneka asubita kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi rya Amerika he Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru tuyakomereze mu Burundi aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi inenga icyemezo cy'urukiko cyo kurekura umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD Melchiade Nzopfabarushe wari wavuze amagambo yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga rivuguruye iyo migambwe ibona ko icyo ari ikimenyetso cy'uko ubutabera bw'u Burundi butigenga igasaba irekurwa ry'abafungiye politiki bose urukiko na ministeri y'ubutabera bivuga ko Nzopfabarushe yarekuwe bikurikije amategeko ibindi kuri inkuru murabigezweho na mugenzi wacu uri Burundi Raymond Nzimana
akaba hari umukeba yiyegeje ngaha mu mike azivisha ibitandukanye
Melchiade Nzopfabarushe umunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akongera akabarongo yishyirahamwe ry'imvukira muri komine Kabezi intara ya Bujumbura irekugwa giwe gisunze amategeko nkuko byemejwe kuri uyu wa gatanu na Senare na Henyuzo Anyesi Bangira Incenge avugira iyo Senare mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego n'abamenyeshamakuru eka n'abanyagihugu yemeje ko Nzopfabarushe yarekuwe kuko yunguruje urubanza muri Senare subiramwo
uburenganzira bw'abaciri urubanza iyo atashinga ingingo Senare ifashe arunguruza yarunguruje muri Senare kurira iyo yari yaburaniyemo hama iramucira urubanza yarari kuza agateganya kuko Senare ntiyamwambitse urubanza rwacitse rwatuma atayidegenja
Ijwi rya Amerika ryashimye kubaza bamwe mu banyepolitiki icyo bavuga kuri iyo ngingo y'ubutungane mu mugambwe sabanya Frodebu bemeza ko ari ikimenyetso cyo kubutungane bw'u Burundi butigenga Leonsion ngenda kumana icegera cy'urongoye Frodebu yishimikiza ubundi burorero bw'abarekugwa bagirijwe ibyaha bikomeye kuko bari mu mugambo uri ku butegetsi.
Ubusu wa mbere yavuze canke yakoze ibintu bihambaye agacare kugwa atwovuga kwitwa Fidel Nsengumukama kuvuga kwitwa w'amahoro hariho nabandi benshi apase muri mwe nubwo buryo bagaca barekugwa. Insiguro rero bifise nta yindi nuko ibyo bavuga canke ibyo bakora ababivuga abo babikora nibo mvuga bataba aribo babiteguye bo baba ari abatumwa. Iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Muri Frode Bunyakuri hose uko babibona bemeza ko ingingo y'ubutungane ariyo kubahiriza no gukenguruka. Kefa nibiza rongo iyo mugambwe yemeza ko atacemeza na kimwe cerekana ko ubutungane bwakoreshejwe.
Nta kimenyetso na kimwe kitwereka yuko ubutungane bwakoreshejwe ko nta ntawe twabonye yabukoresheje. Rero cyo twirinda kugira izageje ku butungane bafite ibyemezo. Kumure ubutungane ushaka bwarabanze ukabona yuko yari amajambo atashariyononye.
Mu gihe urunani rw'amizero y'abarundi bemeza ko bafise abanywanyi babo bafunzwe kubera ivyiyumviro vyabo mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha babona ko iyo ngingo irenganye. Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe muri urwo runani asaba ko n'abandi bafunzwe muri ico gihe kubera ivyiyumviro vyabo borekugwa.
Tugira tuti mu gihugu hakwiyeho kugwanywa ukudahana ko twege turibaza yuko hatoba harakurikijwe amategeko kuko turavye uburemere bw'icaha yagirizwa. Nibaraba ahubwo barekure n'abantu benshi cyane bari mu busho batagira icyo bagira mugabo bagifungiwe mu busho kuko kumbura batagira ababavugira nkawe. Hari abantu benshi bapfunzwe bazira ngo bigishije gutora oya. Hari abantu benshi bapfunzwe baremenhanirizwa funzwe bagirizwa ko batoye oya. Kuba hari nk'abantu nkabo bagifunzwe ariko abafise ibyo bagira bihambaye ibyaha mbere ndengakamere bakabo bakaba barekuwe urumva ko ari umwana n'ikintu numva ko bibabaje.
Adolphe Habyarimana umugenduzi w'ubutungane akongera akavugira ubwo bushikiranganji asaba abarundi kubahiriza ingingo z'amasentare nayo abatashimye ubwo baciriwe bokunguruza imanza zabo kugira batunganirizwe. Melkiyade Nzofa Barushe yari yaciriwe na sentare nkuri kukira intara ya Bujumbura umunyororo w'imyaka itatu n'ihadabu y'amafaranga 160,000 kubera yari yashikirije ko abatazotora ibyo leta ishaka bazotabwa mu Itanganyika.
Uyu mukeba twaravuze ko n'ubwato twamukoresheje tuzoshyira muri karoge ubanurire mu Itanganyika bace bigira ibyo bashaka.
Uyu munyepolitike avuka mu Kabezi akaba yari yaciye yinjizwa ibohero rikuru rya Mimba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane ubu akaba yidegembya kuva ku munsi wa gatatu bivuye ku ngingo ya sentare ikurira yari yaciye urwa mbere. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
Jerome
Niyonzima. Bararitswe rero muri icyo kiganiro kwa Nyaburunga. Dusubire mu Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu by'u Rwanda, u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bagihura n'ingorane zo gusorera ibicuruzwa bikorerwa muri ibyo bihugu. Nyamara hari hasanzwe amasezerano ibyo bihugu bifitanye akomorera bene ibyo bicuruzwa. Abo basaba ubutegetsi bw'ibyo bihugu uko ari bitatu kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano, bitabaye ibyo barahomba. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu mushya uri mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, Temistocle Mutijima.
Abacuruzi bagaragaza izo ngorane n'abambutsa ibicuruzwa bakoresheje imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri, cyo kimwe n'umupaka wa Bugarama ndetse n'uwa Ruhwa mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bavuga ko nubwo hari urutonde rw'ibicuruzwa biteganijwe ko bidasorerwa kubera amasezerano yo koroshya ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu yemeranyijweho binyuze mu miryango ya Komesa na CPGR, hari aho na n'ubu ibyo bitubahirizwa.
Komesa yakuyeho imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Urutonde rumanitse ku mipaka yose ku ruhande rw'u Rwanda ariko ubu turacyabisorera kubera ko Kongo yo ntiramanika urwo rutonde
ingorane duhura nazo n'amataxi kuriha amataxi arenze kandi dufise ibidandaza bitonya byunguka amafaranga make tugaca turiha amahera arenze tugaca dusanga kuriha ya mataxi n'ibidandaza turiko turadandaza duca dukorera ayo mataxi n'uruhomburo cyarujamo
uku kutorohereza ubuhahirane muri ibi bihugu bituranyi biragira ingaruka zikomeye ku bacuruzi bato ku buryo hari nabishora mu bucuruzi bwa magendu bahungiye misoro itakabaye cyako ahariko naho akenshi basanga igihombo kibategereje uyati
tunakuwa na matandansi kila mara ya kufrode.
Ibi bituma duhora dutekereza magendo tukanyura mu ruzi rwa Rusizi ariko kenshi ku ruhande rw'u Rwanda iyo bagufashe nabwo ibicuruzwa barabijyana. Nkanjye nagujije amafaranga muri koperative kugira ngo nkore ubucuruzi buciriritse nambutse ibicuruzwa mu Rwanda ariko mbizanye barabifata. Ayo mavuta n'uwo muceri ni ibintu twiyezereza mu mirimi wacu byakabaye bitambuka bidasozi ariko nabigejeje ku mupaka w'u Rwanda banga ko bitambuka. Icyo dusaba rero ni uko badufasha ibyo byago byo kurohama mu ruzi no guhomba dutakaza ibyacu bikarangira. Ubutegetsi bushinzwe imipaka mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda bwo buvuga ko impamvu ibicuruzwa biteganyijwe mu masezerano ya Komisa na CPGR na n'ubu bikomeza gusorishwa ari uko biba byinjiye bidafite icyangombwa kigaragaza ko byakorewe muri ibyo bihugu bituranye. Bwana Semuhinzi François ashinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
Iyo biturutse muri Congo bidafite icyo bita certificat d'origine ko byakorewe muri Congo, ntabwo ushinzwe ku kazi ko gusorisha azamenya niba koko cyarakorewe muri Congo, nta handi azabikura. Niba rero batarayimanitse iyo liste ariko mu Rwanda ikabera imanitse igicuruzwa kikaza mu Rwanda bakagisaba kuri liste ariko kidafite certificat d'origine ko cyakorewe muri Congo cyangwa Burundi ntakundi byabigenze. Ubishinzwe icyareba ari ibyanditswe n'ibyo asabwa, ubwo byabazwa abatarabikoze ariko ntabwo washinje umuntu ngo yasarishije igicuruzwa kiri kuri liste kandi kidafite certificat d'origine nk'uko bayisaba.
Imibare y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda igaragaza ko nibura buri munsi abacuruzi baciriritse barenga 300 bakora mu buryo buzwi bambuka imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri uwa Bugarama n'uwa Ruhwa. Abo bakaba bakora ubucuruzi hagati y'ibihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Icyakora ku ruhande rw'umupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi ho muri iki gihe bigaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane bitewe ahanini n'ukwikekana hagati ya leta z'ibihugu byombi ndetse no gushinjanya guhungabanya umutekano kuri buri ruhande. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, murabyumvise, ubu noneho tugeze ku makuru ya siporo n'imikino, duhereye ku mikino y'igikombe cy'isi. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo umaze iminsi abakurikiranira aya makuru. Fidel, imikino y'uyu munsi yagenze gute?
Inkino z'uno munsi mu rukino rwa mbere tubivuze ko umunsi ugira w'icyenda w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kiko kibera mu Burusiya. Inkino rero zabaye no munsi wa gatanu mu rukino rwa mbere, Brazil yahuye na Costa Rica. Brazil itsinda Costa Rica ibitsindo bibiri ku busa. Ivyo bitsindo byinjijwe n'abakinyi Coutinho na Neymar, ariko urwo rukino ntigoroheye Brazil na gato kuko Costa Rica yari yazibiye amayira yose yashobora Brazil yashobora gucamwa kugira ishobore kuronka yica ngo yinjize ibitsindo. Byibonekeje n'urukino rumaze kurangira nk'umukini rurangiranwa, Neymar yarengewe n'ivyo no kwita emotion kuko ntiyabwinjize n'igitsindo kimwe, yigeze kuba yakomeretse niho yarakigaruka kubera ariwe mukinyi rurangiranwa Brazil. Abanya Brazil bose amaso yose bayahanganze kuri we, byamukuye ko umutwaro kubona yinjije cyo gitsindo bizomufasha mu nkino zikurikira.
Naho se imirwi yo muri Afrika yo yitwaye gute?
Reka mbanze mvuge ni mu zindi nkino zabaye hari haheze Brazil na Costa Rica, Nigeria nkuvuze Afrika. Nigeria idatsinda uno munsi yari gusezera ko yatsinzwe na Croatia ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwa mbere yakinye mu mugwi D. Yakizimana yatsinze Iceland ibitsindo bibiri ku busa byinjijwe n'umukinyi Ahmed Musa ku munota wa 49 n'umunota wa 75. Mu rundi rukino ruhava ruba mu kanya gatoyi, Serbia iza guhura n'u Swiss mu mugwi E. Muri rusangi imigwi yo muri Afrika ntiyigenjeje neza nk'uko abantu bari babyiteze. Umugwi wonyene werekanye kukina neza kuva mu rukino rwa mbere maze gukina ni Senegal yashoboye gutsinda Pologne. no babwira mu migwi yo muri Afrika imaze gukura mu karenge hariho Egypte na Maroc.
Noneho imikino iteganyijwe jo watubwiramo iki?
Ejo ku munsi wa gatandatu hategekanijwe inkino zitatu, ububirigi buzokina na Tunisia mu mugwi G, ubudagi bukine n'ubusweda mu mugwi F, mugihe muri mugwi F nyene mu rundi rukino Korea yepfo izohura na Mexico. Uwo mugwi uracari wa F uracari mu kirere, ubusweda na Mexico bifise amanota atatu, ubudagi bwaratsinzwe na Mexico byaratangaje abantu benshi. Ejo uzokina na Sweden, ubudagi ni butatsinda Sweden bizaba bibugoye cyane bushobora kuva gukora mu karenge muri iki gikombe, kandi ari bwo bwatsinze igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2014 mu gihugu cha Brazil.
Ubwo no kubitega maso nyine tugakomeza tukareba aho bigana, hari ikipe subona yabifite amahirwe
muri rusangi. No kwibutsa ko gushika ubu imigwi maze kunguruza mu nchuro ikurikira no Burusiya buri ko bwakira ico gikombe bwatangaje abantu benshi, kuko no mu gihugu abanyepolitika abafana ni itangaza makuru ryaryabanebaguye bikomeye bivuga ko atakuntu bifashe baraberetse budasa. Burusiya buramaze kunguruza, Uruguay imaze kunguruza, Croatia imaze kunguruza, hamwe n'u France. Muri rusangi imigwi imaze gukuramo akarenge ni Arabia Saudite, ni Misiri, ni Peru, ni Maroc na Costa Rica uno munsi.
Fidel niyo ngabo urakoze cyane kudukurikiranira aya makuru. Reka noneho tunyarukire mu Rwanda twumve n'umunyamakuru wacu Jean Claude Munyandinda, nawe hatubwire icyo aduteganyiriza mu mpera z'icyumweru. Jean Claude uranyumva?
Ndabumva neza Eugenie.
Ye, mu byo duteganyiriza rero harimo umupira w'amaguru.
Murakoze cyane, nibyo koko championnat cyo cyambere igeze mu mahina, harabura iminsi ibiri gusa ngo irangire. Aho rero ejo bundi ku cyumweru bazabakina umunsi wa 29 ari nawo uzaba wanzirizwa, nyuma imikino yo 8 iteganyijwe kuri iki cyumweru. Etincelles zakira Kirehe, ikipe ya PLF ihura na Gicumbi ku Stade Amahoro i Remera, ikipe ya AS Kigali izakira Amagaju ku Stade ya Kigali. Undi mukino Bugesera izaba uri kumwe na Police mu Bugesera, Biroplace ikine na Espoirs, hanyuma Kivu Sport yakira Mukura ku Stade La Mitie, hariya bita kumena Rayon Sport izaba iri kumwe na Sunrise, hanyuma undi mukino ubere ku Stade Ubworoherane ni Muhengeri cyangwa se Musanze FC yakira Marine FC. Aho ni umupira w'amaguru, babwira ko kugeza ubu ikipe isatira igikombe ni APR FC n'amanota 60 yose ku mikino 28 imaze gukina. AS Kigali irayikurikira n'ikinyuranyo cy'amanota 3, hanyuma ikipe yarangije kumanuka mu cyiciro cya kabiri, nta yindi nimero plus y'igikondo kwa Mironko ifite amanota 18 gusa mu mikino 28.
Mu mikino rero muri izi mpera z'icyumweru, ku cyumweru hari n'umukino wa volleyball.
No guhera ejo kwa gatandatu hari irushanwa ryitwa Memorial Rutsindura, irushanwa rigamije kwibuka wahoze ari umutoza ukomeye mu Rwanda, akaba yarazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nta wundi ni Rutsindura Alphonse, uyu nguyu yari umutoza muri volleyball, akaba ari na mwarimu mu iseminari ntoya yo ku Karwanda iriya bita Virgo Fidelis. Rero buri gihe buri mwaka haba irushanwa ryo kumwibuka, aho rero mu bagabo amakipe yabyambariye harimo AT Volleyball Club, hari ikipe nka Kirehe, Gisagara Volleyball Club, Reg Volleyball Club, n'ukuvuga na amakipe ageze ku 8 harimo n'ikipe yaturutse muri Congo hariyo yitwa Young Club yigoma muri Congo, na amakipe 8 mu bagabo. Hanyuma mu bagore naho hari amakipe 5 harimo APR Volleyball Club, Rwanda Revenue Authority Ruhango, ndetse na Saint Aloys Rwamagana, tutibagiwe na Kigali Volleyball Club Kazishaho ni mu bagore gusa. Harimo n'amakipe yo mu mashuri yisumbuye ayikicho cya mbere Troncome, hakaba na primaire, tutibagiwe n'abandi bakina batari nyota babandi bakanyishijeho, tutibagiwe ndetse n'umukino wa beach volley ya volleyball ikindwa ku mucanga.
Ye, none se mu gusoza hari nk'icyo wabwira abafana mbere yuko iyo mikino iba?
Ikintu nabwira abafana ni uko ubu ngubu ibirakomeye cyane nk'umupira w'amaguru twavugaga, bamaze kuvuga ko APRFC ari iya mbere igikombe iragisatira cyane, kuko ni ikindi mikino yabo ibiri isigaye izahita igisimbiza AS Kigali ayikurikira, ariko nta cyizere yuko yazayitsinsura. Gusa ahubwo amakipe ane ya nyuma ari mu manegeka cyangwa se hariya bamwe bavuga ngo ni nzapfa nzakira simbizi nka kakanyoni kaba karitse ku nzira, hari nka Mukura Victory Sport y'i Butare, hari Bugesera, hari Gicumbi, ayo ngayo atatu nayo ashobora kwitoramo indi kipe ishobora kumanuka igasanganira Miroplast yo kwa Mironko iyo yarangije kumanuka mu cyiciro cya kabiri bidasubirwaho kuko ifite amanota 18 gusa. Ariko Mukura, Bugesera na Gicumbi imwe muri izi nayirebye nabi yamanukana na Miroplast.
Ndagushimiye cyane Claude Munyandinda, ahubwo ayo makuru yadukurikiranire tuzayumva ku cyumweru. Nshutira mwese turi kumwe hahani ho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye muri minota 30 tukaba tuboneyeho gushimira engineer Voitek Zoniak na Fasil Gebehu badufashije ku buhanga bw'ibyuma amakuru mwayagejwe na Fide Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi nongere mbashimire byimaze yo kuba mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika mugire weekend nziza tubifurije ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.